Umutwe w'ico gitabo ni inkome z'ikinyarwanda gifise mu kumiri kirundi. Patience David Mbonabuca yiga mu gice ca kabiri ca kaminuza mu ndimi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yanditse ico gitabo yasiguriye Ijwi ry'Amerika ico bisigura.
Bisigura yuko umuntu avuga ikirundi yageze mu banyarwanda ikirundi kirazima burundu agatangura kuhusanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'abanyarwanda. Abarimu ni bamwe. Rero iyo bari kubarigisha mwarimu akigisha ikinyarwanda murundi akiga kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi bari bake ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura basanga kwisanzimo rero. Mu bucuruzi naho abadandanzana benshi n'abanyarwanda kandi murundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service. Si service gusa n'abarimu ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi ikinyarwanda cyangwa sangana ni service isabwa ikinyarwanda icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva ubigize kandi rero nta kibazo usanga byoroshye ntibigutwara umwanya munini.
Abo barundi batakivuga ururimi rwabo neza n'abamaze imyaka irenga itandatu barahunze igihugu cabo. Uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemo.
Ikibazo cyagiye kuza rero nuko benshi babwiye muko nyine kubwizumva zitandukanye ariko cya kirundi kica kiragenda Burundu ntishagaruka. Wafata akanya ngo mugandi minota 3-5 ikinyarwanda cyo kibakishije mu kirundi.
Twavuga ko abo barundi nabo bari mu Rwanda basigaye bavuga ururimi ruhe.
Ahubwo ruranayo beranye kumenya ubwo ari ngo. Kuko ubashize mu banyarwanda baravuga ati aha uraze kuvuga ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri mu Burundi. Aya mubaza ngo wemenye gute ngo ndumva agisa yawe kandi navuga ikirundi neza. Kwabaye urundi rurimi ruri hagati na hagati nabaza kugwitwa gute nambari pidgin nambari creole nambari urundi rurimi canke niba byoshoboka ko tugwitwa ikinyarwanda capfuvye canke kirundi capfuvye avuga rugero rurimi agomba gusa nabo ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza ari yumvamo capability muri we akumva yuko yamaze kugira yesheke acya yumva bo nyene ntibamunena ariko niwe yinena ariko ku banyarwanda nimushake umarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo bagiye mu kirundi
kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rwabasekuruza. Arsene Bitabuzi n'umwe muri bo atwara umugwi ndangakaranga witwa Amararo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Rero ugasanga umuntu bamwizeye canke yasohoye umwana wiwe canke areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'ikirundi haba ibyo gusaba umugeni cyangwa ibyo kugaba ngo amenye ibice bigize ijambo ry'ikirundi. Sinzi ko meba bangonye mu mayira abiri urabura icyo uja gufata. Niyo ntambara yacu ya misi yose nacyo caduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera k'ikirundi kanatsinda niko karanga muntu kacu kandi bavuga ngo utaya karanga abatayibanga. Tugerageza ubwa mbere tubikijije mu migwi ndanga karanga za ntambo za mbyino za ngoma bya bicurarangisho kavukire muri magiranire y'imico. Twebwe naho twigisha iby'imico na karanga ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rwaho bagiye abo basanzeho ni ya magiranire y'imico nakubwira. Mugabo twebwe ico tubahamagarira niki nuko badahe ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo ya mico yabo.
Uyu mubyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato abona ko ari kibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga kiwabo ifatiye ku rurimi. Yamara yatubwiye ko bagerageza naho ababazwa n'uko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagize igihugu ciwe.
Ikirundi arakivugaho gake cyane kuko nyine natuba tudukoresha mu rugo ariko ibintu byinshi avuga n'ikinyarwanda birambanga mira ku ishuri azanye nk'imikoro y'ikinyarwanda irangora kumukoresha kwe rusanga nyine bitasa n'ikirundi birambabaze nyine ko nari umwana w'umurundi atabatazi kirimo ci wabo urundi bwacu turatuyimigisha ariko mugabo yiza cyane ni kurimba Rwanda nziza ko ari akunda kumva cyane ku ishuri muhira arumva ikirundi nyine ariko kubera abakozi nawo twatubana bose bavuga ikinyarwanda usanga ikiza cyane kuri wari kinyarwanda
namwe bino bumega mu vuga kinyarwanda cyinshi
ye kwera kubana n'abanyarwanda dusumira ku banyarwanda tubana nabo tugendana nabo cyo kitumusanga kesha natwe cyo tukoresha kugira ngo tushobora kumvikana ego rabitse ko mu rundi kazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi no gutambika ikirundi byose
aho niho bitabuze afatira mu guhamagarira ababyeyi kudacika intege kuri urwo rugamba
nibisanzwe cyane natwebwe mu bo tubana babaye mu Burundi baratubwira bati twebwe turi mu Burundi twarashobora kuja ku ishuri tukavuga ikirundi ati mugabo dushitse muhira twaramenya yuko dutegezwe kuvuga ikinyarwanda natwebwe nico uno munsi duhamagarira abo onye ntitubabwiye ngo nibaja mu byo baja kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategezwe kuma bavuga ikirundi oyaye nibakoresha ugo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu kwa rurimi rwacu rega ndaguhakabiro koroshe mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa mugina akiga petera kiri muto ijo ndirimbo zibirakazimenya zose bibuziki ngo umwana aje kwishura yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu ibyo bintu ntacho bitwaye ariko azogenda haru yigira haruguru azogerageza kumenya mbega Burundi bwacu ni hanyuma wa muvyeyi tubasiguye neza ibyo ari byo niho hazogaruka rero wa muco na karanga kacu no kunda igihugu kuziko ni hagaruke bakiri migana abana bababwire kirazira bababwire kirundi cyakera
umwanditsi Patience David Mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda
ubwo rurimi rero nago bararutahana uyuko hari abantu bigize kuzira ko bari kuravuga ikinyarwanda byaje byose ntihagira umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye kandi ntage n'umwana bikubitirwa ngo kubitwa inkoni ngo yavuge ko ni ibintu bigoye kureka bishikira abakuze bigashikira n'abana
ku barundi barenga 147 bagisigaye mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda nkuko ibitegeri bitangwa n'ishami mpuzamakungu HCR bivyerekana ico gitabo kivuga ko hafi nka bose bavangavanga indimi Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.